Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunzi muteza amatwi iganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatano muri komena Joe Diane na hazwe ndongo ibiganiro vya no mwanya.
Twazindutse kwerekana yuko tutifatikanije na kagwi aho gategura amaraporo byerekeye u Burundi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aheruka gusohora raporo y'ibinyoma ku Burundi.
Ubu ni Ramadan Nkurikiye, umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igisagara cya Bujumbura mu Burundi, asigura icyatumye hatungwanya imyerekano yabaye kuri uyu wa gatandatu iganije kwiyamiriza icegeranyo cy'umunyamabanga mukuru wa ONU aheruka gusohora avuga ko icuka hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo atari byiza, atekereza ku byerekeye inyanyurwa y'ibwirizwa nshingiro. Iyo nkuco kimwe yerekeye abarundi baba mu gihugu cya Kenya bahimbaje umunsi w'ubumwe. Turazigaruka ko handi hato abakunzi b'umupira w'amaguru muri aba hafi turababwira iby'umukino wahuje Rayon Sport yo mu Rwanda hamwe na Lydia Ludike mu gihugu cy'u Burundi. Ngiri ndabahe ikaze. Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi ntibemera ibiri mu cegeranyo cy'umunyamabanga mukuru wa ONU ku Burundi kivuga ku mugambi w'inyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro uri kutera icuka kibi hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo. Ivyo vyashikirijwe kuri wa gatandatu mu myerekano bazindukiyemwo. Umumenyesha makuru wa Trevor Hisenzi ko banyanka aratubandaniriza ino nkuru.
Turiko turiyamiriza ireme ntana iri mu cegeranyo cyakozwe cegeranyije n'ibitwa Michel Kafande unatse igihugu cy'u Burundi mu mahuguru.
Indirimbo n'ivyivugo vyo kwiyamiriza icegeranyo c'umunyamabanga mukuru wa ONU, intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi, hamwe n'uwuserukira igisata ca HCR kijejwe impunzi mu karere Burundi buherereyemwo, nivyo vyaranga abitavye iyo myiyerekano. Urwo rugendo rwitabwe n'abanyagisagara batari bake rwahereye ku kibanza citiriwe ONU Rompre des Nations Unies muri zone Ngagara, rwabandanije ruca mu gisagara hagati gushika imbere y'ibiro vy'ubuserukizi bw'ingoma y'Ububirigi. Abitavye imyiyerekano kano baharirimbiye uririmbo ruhagize kwikukira ku Burundi. Bavuye aho bagarutse mu kibanza citirwe intaya yo kwikukira ku Burundi. Ramadan Nkurikiye, umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igisagara cya Bujumbura, yashikirije icatumye iyo myiyerekano itunganywa kuri uno wa gatandatu.
Uwo munsi uri hejuru abanyagisagara cya Bujumbura twazindutse twerekana yuko tutifatikanije na kagwi aho gategura amaraporo byerekeye u Burundi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aheruka gusohora raporo y'ibinyoma ku Burundi. Iyo raporo rero agashaka yuko inama ijejwe umutekano ku isi yuko zo yemeze itariki 26 Rusama, tugira dusabe rero abanyagihugu bose n'abajaji intwaro bose bari ngaha aye tubaye induru nyinshi cyane yo kwiyamiza iyo raporo.
Ica mbere catumye bamwe mu banyabujumbura biyamiriza ico cegeranyo ca Antonios Guterres nibire mu gice ca gatatu k'ico cegeranyo nibijanye n'icuka ca politike. Uwo munyamabanga mukuru wa ONU avuga ko atari ciza mu gihugu hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo kubijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro. Co kimwe nabo banyagisagara ca Bujumbura, umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu arabibeshuza.
Ibi rero sivyo kuko nagenda abwira yuko muri bigashingire abanyamigambwe bose riko barahimiriza ababo kugira bitabuguru rubanza ubwo cyo yoneguye nime mwita opposition radicale mu Faransa. Mu bahakaro rero kuva ku munsi weje mugabo sanganya Frodem wati akamba bani wanyi nabandi barabikoze abanyamigambwe ni kuvuga rero umugambi barawumva kandi murazi yuko kugenda gutora intego igitwa shingiro umpatori kiri ku mutima uko avyifuza. Ivyo rero nagomba kubwira abadarisi yuko bihenze cyane kuko babanye politiki bavuga rumwe batavuga rumwe bose bashikiye uwo mugambi.
Terence Ntahiraja avuga ko ico cegeranyo cy'umunyamabanga mukuru wa ONU cyo kugenekereza ya 2025 ukwezi kwa mbere guheze kibesha mu kuvuga ku impinyanyero z'ibwirizwa shingiro zifuta amasezerano y'Arusha. Ubundi yiyamirijwe muri iyo myiyerekano n'uhagarariye ishami rya ONU rijejwe impunzi mu karere no ku Burundi. Umufasoni Catherine Vesner aherutse gushikiriza Geneve mu Buswisse kuni yiteze muri no mwaka wa 2018 impunzi z'abarundi 50,000.
Uyu muntu asokashire muri aka karere by'ukuri nababaje uvuze ibintu nk'ibyo umuntu yaba kwageza kuri kwategura umugambi wo kwabanya umutekano mu gihugu. Turi mu mahoro n'umutekano, dufise amahoro mu gihugu cyose, imitumba hafi 300,000. None umuntu ava kwaza ahunga abantu ndeyo katavuga abahunguka, mbega abarundi biyarikije barenga 200,000 bifuza gutaha n'abanyagisagara babivuze adasabira amafaranga batahura. Iyo dusabye ko twakira abantu kabiri mu ndwi amakomvo muraze kwishyura igitunge bwo bujeje bavuga ngo nta buryo bafite, mugabe asaba uburyo bw'abahunga ntibasaba uburyo bwahunguka. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane. Ni ukuri turasabye bave mu buzimu baje ibuntu bahinduke kandi bahindure ingendo.
Mu bitabye iyo myirekano harimo bamwe batari bazi icyari ku rutonde rw'uno wa gatandatu Eric Harerimana.
Nicyo gituma rero naje gushyigikira guhindura ibibwa shingiro. Nicyo gituma naje kwifatanya n'abene wacu muri uru rugendo.
Urwo rugendo rwari rwitabwe kandi n'abagendesha ibyuma byunguruza abantu nk'amakinga, amapikipiki hamwe na bajaji. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka, urakenuye. Turaza kugaruka mu karere tubabwira iby'umupira w'amaguru, aho Lydia Ludic hamwe na Rayon Sport bejeje gukina mu gihugu cy'u Rwanda. Ayo makipe uko ari abiri yose mukino waheze banganije kimwe ku kindi. Turaza kuyigaruka ko ariko tubanze tunyarukire gato muri Kenya. Hahimbaje umunsi w'ubumwe bw'abarundi kuri wa gatandatu. Ambassadeur Remy Barampama serukira Burundi muri Kenya yahamagariye abarundi bose bari ngaho muri ico gihugu kwiyunga bakongera bakerekana ishusho nziza y'igihugu no kwiyandikisha kubw'amatora ya kamarampaka yimirije. Umenyesha makuru wacu Nairobi Eloge Wirikaneza yadukurikiraniye ivyino nkuru.
Naitwa Shalom House kibarabara jitwa Ngong Road elimu yazwi cyane rwose ku mugwa mukuru Nairobi wa Kenya. Abarundi barugwa mu majana bariko baririmba ururirimbo ruhagije ubumwe bw'abarundi. Abato, abagabo n'abagore mbere n'abahumure bari bahari. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya uko bamwe mu bari ngaho biyumva. Yegera bamwe muri bo ni Chantal Nahimana na Dominique Gihena.
Ku by'ukuri n'akanyamuneza cyane ku mutima wanje kubera yuko cyane cyane nk'iyo duhuye turi abarundi benshi tukaba turi hamwe, numva ari akanyamuneza, numva umutima wanje uruhutse amfete. Iyo ubonye abarundi b'iwanyu wumva umenga surtout iyo dukoraniye ahantu nk'aha anye wumva umenga uri Burundi amfete, kuko ubona intambo intambo z'abahungu ari ingoma, ukabona intambo z'abigeme, ukabona abakenyezi bambaye impuzu z'ikirundi imbutano kanyene, ukabona n'abatama bavuga ikirundi, ukumbura umutima uraruhutse.
N'akanyamuneza ntangire kandi nibibe birabereye, kuko ni ibintu twagwaniye kuva kera, kuva turi ngaha muri Kenya imyaka itari mike. Twamye dushima kuba nk'abarundi, nico gituma rero umuco wo kubana nk'abarundi mu bumwe tutibagirana karanga kiwacu biguma bituranga ngahe nayo ibintu twamye dushira imbere ngaha muri Kenya.
Ambasadio Karemi Barampama berukira Burundi muri Kenya nawe yibukije ko igikorwa c'abarundi bahati indaro ari kirumara mu kwerekana ishusho nziza y'igihugu cyabo.
Diaspora yamagariwe gufasha kugira ngo ishusho ry'Uburundi ribe ryiza, maze abifuza kugendera Burundi, abifuza kujyana imitahe yabo mu Burundi bajeyo bivuye ku ruhara wa diaspora, bivanye uko natwe ubwacu tuvuga Burundi nk'igihugu cyatwibarutse. Bisobanura yuko wewe nanjye turi mu mahanga turafise uruhara kugira bikunde mu gihugu wacu, dutere intambwe tuje imbere. Icyo ni igikorwa cya diaspora. Diaspora iri mu bateza gufasha kugira ngo bakingire ishusho ryiza ry'igihugu aho dutuye.
Gihena harafite icyahanura abarundi bari mu gihugu hagati n'abari mu mahanga.
Abarundi bari mu gihugu bobo icyo babwizwa kukumenya ni uko Uburundi ari ubw'abarundi bose, abari hanze nabo ntibahendwe no kuba hanze ngo kumbe ngo hari akarusho kuba gasumba kuba mu gihugu, ujya iwabo wa muntu hamara ahantu hakenewe cyane. Nazo mpamvu rero abari ngaha aye haba kumvuzi na ziriya twabe dushaka kuba abarundi twese dufunze umukanda kugira ngo tubwe tuti turi abarundi muri wa muco wa myuranga abarundi ba kera inyuma cyangwa atatandukanirizo zihari kumva izina ziriya, kuko abarundi ni bamwe katuzi kwazo ko ari bamwe kandi bakabana mu gihugu cyacu cy'amahoro.
Ambasaderi Barampama yanibukije abatari yandikisha kubwo amatora ya kamarampaka yimirije mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka nayo mu 2020 yo gutora inzego zitandukanye harimo umukuru w'igihugu kubikora vuba bataracerwa.
Twifuza yuko zina murundi wese yozirikana ko ari igikorwa kidasanzwe nariya ataundi mwana zoboneka inyuma y'igenekerezo rya 17 kugira ngo nazo ziyandikisha kugira yitabiro kamara mpaka cyangwa amatora yo mu mwaka 2022 abazoro babiyandikisha ubu ni nabo bazoca bitabiryo tora rizoba mu mwaka 2022 nuko rero twifuza yuko abitabye ino tarukuru abatashoboye gushika hano kumvita nk'iriya bimenyeshwa maze imbere y'ubwigenekerezo ya 17 rirenga bazoyaronsa akaryo keza nabo kwiyandikisha tuyandikishiriza mu buserukizi bw'igihugu ambasade
ingoma z'u Burundi zizajya zatanzwe mu birori muri Kenya kuva mu mwaka w'2015 n'imbere yaho gato iminsi mikuru y'igihugu abarundi bahaba ntibahora bayitabira ku rugero rushimishije kuri wa gatandatu ariko bari baje ari benshi baruzura mbere babura aho bicara kuko aho bamenyereye gukoranira hari harengewe bamwe mu barundi bahamaze imyaka irenga 20 bakibaza ko ari ikimenyetso cyiza cy'ubwiyunge no kwiyumvanamo kw'abarundi ba muri icyo gihugu amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yasinywe mu mwaka w'1991 ku itariki ya 5 ukwezi kwa kabiri yaje akurikira intambara yo muri Ntegaramarangara mu ntara za Kirundo na Ngozi mu buraruka bw'igihugu mu mwaka w'1991
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
nashaka mundu uri kuri 2020
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
mukanya naho namakuru y'inkino tuzakubabwira bya Lydia Ludique hamwe na Rayon Sport batzereye urukino barimwo batsindanye kimwe kukindi mu gihugu cy'u Rwanda kuno wa gatandatu habereye umukino w'umupira wahujije ekipe y'u Rwanda Rayon Sport hamwe na ekipe yo mu Burundi Lydia Ludique ni mu rwego rw'imikino yo guhiganirwa igikombe cy'Afrika mu maekipe yabaye aya mbere mu bihugu byayo iyo mikino yaheze rero ayo maekipe uko ari abiri atsindanye kimwe ku kindi umenyesha makuru wacu akurikirana ivya Sport Jean-Claude Munyandinda yakurikiranye ivyino mukino
mu mikino yo guhatanira ibikombe bya Afrika by'ama club mu mpira w'amaguru amakipe ahagarariye u Rwanda yatangiye guseruka mu cyiciro cy'ibanze kuri wa gatandatu kuri Stade National Amahoro i Remera ikipe ya Rayon Sport yari yakiriye ikipe ya Lydia Ludique Burundi Sport for Africa mu kino ubanza mu rushanwa ry'amakipe yabaye mbere iwayo Ligue des Champions muri uyu mukino amakipe yaguye miswi aranganya igitego kimwe kuri kimwe ikipe ya Lydia Ludique Burundi Sport for Africa niyo yafunguye amazamu ku minota 33 w'umukino ku gitego cyatsinzwe na Jamal Mazunza ku burangare bw'abakinnyi b'inyuma ba Rayon Sport ku minota 81 rutahizamu wa Rayon Sport Hussein Shabarara yishyuye iki gitego umukino urangira banganyije ku ruhande rwa Lydia Ludique Burundi Sport for Africa umutoza Emmanuel Bankuwiha aratubwira ibanga yakoresheje kugira ngo anganye na Rayon Sport ku kibuga cyayo
ubona yuko naje gukinira hanze nashanganye urumva objective y'iwanje nanjye gukina na Rayon Sport nari nzi yuko go minimum nega ndabatsinda cyane ntegariza urabona ko byashitse bashimirwa ibanga no kugira nakoresheje je naje ngaha ko kuzibira kugira sina kese amagori menshi icyo gituma ngaruka ndabwira abakinyi twebwe aha simuhira abo bariko bakina bafise na bakinyi 11 mu kibuga ubwo ariho abafana babafasha ngaha abo bafana aricyo baba bafasha ku ekipi y'u Rwanda icyo gituma nagerageje kubabwira tuzibire cyane
umutoza wa Rayon Sport Olivier Karekezi wemeza ko ntabwo bafite yizeye kuzatsinda umukino wo kwishyura uzabera i Burundi kuri iki cyumweru ikipe ya APR FC iraza guhura na Anse Reunion yo muri Seychelles guhera saa 9:30 kuri Stade National Amahoro i Remera ni umukino ubanza mu kicyo cy'ikubitiro ni rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyira hamwe umupira w'amaguru muri Afrika Coupe de la Confédération. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Tuzobandanya tubabwira ivyo mikino ingene biko biragenda ejo makuru yacu yandi mukanya rero ni intamenwa.
Mwivirizi ikino inamenwa kutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Nega jokei, mwana kuru ukino na hapa kono nekari?
Kuberika mademoiselle.
Nibona?
Jewe ndazi kwa ligenda neza, kaya tuwa shawa nukutimu.
Ego ni jizo kuya mwale tuje mwagizo ni mishuboka.
Lakini kuya
mwale. Ah, jaka wa yekua ekipi soka kukinda chisa wa kinivale zeri. Nene jehogi ugiri wa isanga nyo jocho ligenda gute?
Kisa yekua itata kuwa. Ega mademoiselle. Agushu ya mukibuku muna tacho ashoboye atuono nila. Mwafamu kina ekipi daku nini.
Tezepe niyo ubusa.
Basha, ibyo jokera buze byaradushikiye tuwe turakina. Umukinyi adutsindisha kandi twariko dukina neza.
Wewe cyose kasha. Ibyo byawe nta byimenyere. Ugiye mu buhungi.
Ndabize kukina.
Nibindi bindi.
Mugabo, umupera w'amaguru dunia nzima amategeko namwe.
Ibyo gwara buze nibyo. Amategeko namwe igitigiri cy'abakinyi ni kimwe. Nicyo bituma nababwira ko ari kurondera abandi bakinyi bakaba benshi kuko twamana ba reserve bakwiye.
Oya ntacyo katwinjire mu kibuga. Urajya kuraba yuko ataba reserve tujya gukemura.
Bikwerere.
Kandi kaza ubwa mbere dushikira, kaza tukata ko tukatsinda.
Joke, bonne chance.
Ok, merci.
Sim. Begwa. Twizere kwivyambariye bijya kugenda ikonyene.
Reka turaje.
Kandi hondoje ndabahindurira nipangire JJ nye nabaka.
Ego. Nibyiza ntiwoca bahindura bicabanje kubananira kuko batsinzwe boca babifatirako ngo ni juu yako
kandi sishaka bimva ko arejoke jamaa sayi mipira muterera imbere juu je individual nayo shaka
uja mukinyi bacunganye na joka ni naona anapitisha nguvu
kutegajwa
urabona iyo mupira je juu wa msumbugurebure akachawu mutwara
kandi cyane cyo ndabibona iyo virutse mbona mutiga mpose
rara dada yake mubwire ntaje aratiki banza cyane arasoka sana hata bamuhya ikorosi imwe hagasigara urubanza rwa babiri gusa ure damu na mwenye kavumu
yo fiacre tacho yo mazitsinze brem karabaye bati
ahubwo dada niba barabakinyi bafite uzowezi ubusasa niho bagira bakine neza kirya gitsindo batagomba watu
wapishinze ko bigwa kigombo kuko na je urubwa mbere ndabaherekeza muri match nti ibire kuraba ingene bihava bigenda kwera
ko mbono menga barahagaze
wabibonye
bire vye nyuri sema bihava bibavyo barushe kare basi jijiyo iya ajara manuka gufashi ya fiyakri
o ya gira manuka chani nao joke hababuru umu humu kichiri
netyo
kande wetu zeki usini
oh.
Yooo nwane wala muteze ala temps sinze kivamu
ivano ni hatari kagu mnyajami ya namaki
yoo nje wala mutonete regaji ya fegu hatirako kanda yes. Wai kugu
ibyo ni bibaya sana
niyase mwabishobora
o arashobora kubaba rafja hatari ntaba gisubira gukina umupira.
Naho bahagaritse umupira no mujya baje bateruye. Aje gusubira gukina.
Ngira ngo.
Niwe kandi. Yanyemeza ngo ntaba reserve bakeneye. None wala.
Prof. Nipime basi kidogo. Urabe ni na byono n'uko mpamagara basi mvemye.
Niwe wakinye mu kunimiro zingana.
Zire za joker. Je wanda kina imbere kandi ndashobora gukinisha amaguru yose.
Ingo ndagwijya maya jokere nawe ntunasubira gukina
yemwe ntimurabe
gahoro gahoro wa muntu ntumbomerere kwinzi karibu
namba ari gahoro gahoro nyene urakoze kunyaki
ego me karibu none kumengura shavuye namaki jurani ubwo
ampisuru wa usikumba jigituma shavuye kugira ntukize
tori sa urazi ko nakunda kukubona usagutse basi cyara ngahureke kuguma uhagaze ha mumbwire ikikubabaje
kwicara ndicara kandi sindahava bikorohe ndakubwiye ariko gabizozo waruba usurane ndandajangaho ndani kamenyo ngo nzomenya kumbe wanciyemo
oya Dorine reka kuvuga gutyo vraiment urazi kivya tavyo nari kugira
uti ntavyo ari kugira none ivyo wagize vye nibihe
umve Dorine karume toi wicare neza hama tuvugane kome nk'abantu bakuze urazi ko kayawe yari igoye cyane kandi amanota yawe yari mabi
sa uhageze kumbwira ko nari mfite amanota mabi
karume toi
ko kije giye tavyo wambiye ko ampenze ngugiye kubijamwo amanota yanje ntayo waruzi
narinda yazi nivyo mugabo byanze ntakundi nari kugira cyane kandi nkiwocu ntakisha vugutyo kose kuko sikosa ryanje
uti sikosa ryawe nijyawe nyene kuko ni utashikije ibyo twavuganye
mukama wanje
mbeko je nashikije ibyo nakwemereye na ukampenda
dori nyumviriza cyane ndagusubire munsi ikosa ryanje
nijyande
twe Bosco ntako ntagize yarananiye kandi nawe urazi kwagoye sivyo ngenda kukubwira
igihe nyemera kumfasha ntiwari uzi kwagoye buke
narinda
Chengwa shaa gushika kuri bijya nyene. Shaa. Waranshoboye n'ukuri.
Eka ntabyo kugushobora birimo shaa. Kandi fasa ari impossible nyiri nete nyi. Nene washaka ngirene. Nyikimana mpindi amano.
Bizoza.
Shaa.
N'ukuvuze. Kwa meze ngo uzomfasha ndemera turajyamana. Ugarutse kumbaza kuri Imana. Igihe twajyamana ntiwari uzi ko utariyo. Changi byahindutse mu nyuma.
Dorine, leka kunde nzinduru kandi empe do respect. Ntiwibagire ko numwigisha wawe. Mbeho ikosi ni ntako rwose. Nije nakubwiye ngo ntiwi. Changi ngo uje kubesha ugura ama telefone. Mbarira.
Umuntu asonera wisoneye.
Uti si nisoneye.
Bizoza ndakubwire. Umuntu asonera wisoneye.
Uti yes.
Igihe twajyamana. Wowe wari wibagiye kujyamanya n'umunyeshure wawe.
Ibyo birakuraba.
Iyo uba wisoneye, wari kujyamana nanje.
Nabijyamana
nanje. Wewe ndiri kuraba, wari gukora ibyo twavuganye gusa.
Mbeho hiyo uba wisoneye. Wari kuryamana n'umuntu utazi nk'uronka amanota aho kwiga ukamenya nk'abandi. Kandi byongeye sinagufashe ku nguvu waje ubishaka kandi utahira aho ushaka nkura kwindurure
abaza ngo nyikure bikorohe gabizo
ngo wasatse
ngo bungaye kabisa
jewe
nanje nzokwereka icyo nzogukora kandi ntuzofunyiragiye
we wongire iki
uti nzoku uti
abana b'ubu ni hatari
ni hatari nyene igumira aho nzokwereka ukagenda utabonye umuntu aho guhagarika bakubwira ko wafashe ku nguvu
niba
ntari Dorine wewe nyene jenge kukwitwara kandi bitarenze uno munsi wabyumva
Dorine
leka nga
n'ibyo sha leka kubukina n'ubuzima Dorine tekana
ntekana mubiki ahubwo ntukwije ngiye gutangura kurira muhira mvuge ko wamfashe ku nguvu ntanyinya kubivuga hama bampi nyibazobona karize bisa kwanza ngende ndeke kuguta ku mwanya
cyane kama kikongo oya oya leka basi Dorine ndagusabye kikongo wicare tubugane neza kandi mvuga buhoro buhoro ntagi ukumva
ndakubwira gabizoza ivyo ari kubyumvira imbere yuko nyoberwa kwanza simbona nico nyiriko ndavuga nuwafashe ku ngufu bisa kwanza nigiye
mama ndahumiwe ye
ese ingena simbagurika taye yiwe nayo gabasha yo ni yo musportive quiz
Ibete! Mije niko ndawe hali. Yo! Uragendai! Uragenda barage. Yo!
Mara muna dine cha. Haje mwana yanga ni wakura saje busare nawe. Ehe winge na bantu bakura abo.
Ko ura kura ukira ngo baraba je. Aho shagwara gende.
Yaba. Sasi. Gwara! 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 Gwara!
Aiko
sha Francine bwabo ndiyo ntaha nari kuwa mpombe.
Reka sha ni bamwongere kwa rabere.
Nari
engere banzeze.
Yo!
Yo! Yo!
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambo abaseseye naho ubutaha.
Nukuri wakawari nukuri kino gikino inhamenuwa duche duso zelera ibiganiro vyo mukirundi ni kinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya nchote bakunze mwakenuye kutwumviriza hino sanki kimenye gira ni Dre Amadri hamwe na Engineer Nelson afatika ni Dino Joe Diani na hazo twari kumwe kuri mikro tukwe mhitu yufurije kugira weekend nziza no kubandanya mugiohegwa n'ibindi biganiro bitandukanye vye jugi Amerika mundimi zitandukanye.